Eric, mis vida Eric. Izwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri web yacu kibanza cha internet aricyo wezitatu akabarungu radio yacu voa.com wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Indimi kavukire ku isi ziriko ziratituka kubera zitera zivangavangana n'izindi ndimi kandi zigenda zandikwa nabi hari n'izimaze kuzimangana ku isi. Mu Burundi hariko hatunganywa ibiganiro vyo kunagura no gukomeza ikirundi hari kandi n'abahinga mu rurimi rw'ikirundi bariko bagerageza gutunganya kazinduzi y'ikirundi. Iyo kazinduzi izosigura amajambo y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi izoba ibaye kazinduzi ya mbere nk'iyo izobitangujwe itunganijwe murantunga mu kiganiro muri sanga turaganira ku byerekeye iyo kazinduzi na Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'ikirundi muri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura mu Burundi. Mutumire ndabaramukije.
Nande ndabaramukije.
Mwo tubwira uko ikirundi ururimi rw'ikirundi rwifashe muri iki gihe kubwanyu.
Murakoze. Mujye twavuga ukuntu ururimi rw'ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'indimi zo muri Afurika. Twavuga yuko rutamerewe nabi cyane kuko twamenyesheje ko hariho indimi zimwe zimwe zidimangana. Hari indimi zitari nke haba muri Afurika, haba muri Aziya, haba muri Amerika y'Epfo eka n'iya ruguru. Indimi zirazimangana kubera hari bishika ugasanga hariho akarere kahora kavugwa mu rurimi kanaka, hanyuma hakaza izindi ndimi zizirusha kumbure zizirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise. Hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zimwe zazimanganye ku kirundi rero siko biri. Mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa ruba rumaze gusimba imanga kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe zirayisimba. Mu bisanzwe muri Afurika hari indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza zigerageza kwifata kugira ngo zigume ari indimi nzima. Ikindi twavuga rero tuti ikirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho. Iyo ni iyindi ngingo bafatira ko kugira ngo berekane kugira ngo barabe ku rurimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe. Kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni kuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rugakoreshwa mu kandi ni kuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata by'ukurubuga gusa. Ni ukuvuga yuko rushobora guhererekanwa urunganwe rumwe rukaruha urundi runganwe. Hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu hariho nka Bibiliya, iyo nayo nyine barayifatirako. Hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu kirundi. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gusoma ikirundi gusoma ibitabo nyene mu kirundi ico nacyo nyene na karusho hanyuma mugabo twovuga yuko hari ibintu bimwe bimwe bizateza gukogwa kugira ngo ikirundi kiye kirushirize kugira ubuzima kifate neza aho ni nk'ibyerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi kuko murabona uruhara ingurukana bumenyi ifite mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu.
Yego, reka tubandanye. Yego,
kiriko nibyo mugabo ntibishemeye. Hanyuma ikindi ni ukuba hariho nk'ibi nk'amayesi ari mu kirundi navyo nyine ibyo biriho ni byiza ni kubikomeza cyane cyane. Hakaba no kuba rero ikirundi cyokoreshwa mu buhinga bwa none nko mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana ubumenyi.
Yego, reka tubandanye.
Yego, ubwo nyene ukagihindura mu cyongereza ukabona ngicyo cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri Afurika igiswahili mu gihausa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima. Murumva ko twovuga mu ncamake tuti ikirundi n'ururimi ruzima nize mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruterura karanga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kigira uruhara.
Reka tubandanye
kibaho kurusha uko kiriho mu
buhinga. Murakoze. Yego.
Yego.
Ariko umuntu aravye nko mu bakiri bato urasanga ubwo rurimi bataruvuga neza, batanaruzi neza cyangwa bakaruvanga nizo ndimi zo hanze muri make ni kimwe mubona cokorwa ku bakiri bato.
Ego cyane iyo ni ngorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nkuko tubisanga ni kubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi. Ugaca usanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushyira ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishure ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashure umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishure kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishure yumviriza igifaransa gusa. Ibyo rero ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba ukamwinjira mu bwenge hanyuma ugaca usanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga. Icyokorwa rero ni igiki nuko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe zigishwa mu kirundi wasanga ibyo bintu bigabanutse kuko mu bisanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi nshobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene isi izuba ingene isi ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kwifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo bituma ngiye kubivuga naho naba ndiko ndabibwira umurundi atazi igifaransa usasanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi nabyizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza.
Hanyuma nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi navuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi ari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu Burundi.
Icyo cyiyumviro haka mu Burundi twishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri Afurika Uburundi buri mu bihugu bya mbere byakiyumviye kuva bukikukira. Mu Burundi mu mategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva Burundi bukikukira harimo ugushinga urwego nshingwa kirundi rwari rushinzwe bari barushinze Patiri Ntawokajya ariwe nkuko mubizi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashure akiri mu mashure y'igipatiri kuko icyo gihe amashure menshi yari ay'abapatiri ayibereye Imana. Hanyuma rero mu cyiyumviro na leta iragishimira cyo iragishimangira hanyuma rero niho Burundi bwikukiye umwami yacamushinga gutwara ugwego rw'abashingwa kirundi academy rundi mugabo rero ubwo gwego ntigwigeze ruronka uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike ibikorwa byitohoza ku byerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ibyo bifuza gushyika ko ntibabishyitse ko hanyuma twavuga yuko nko mu 67 bisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro kuntwaro ya repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu 2014 niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko itegeko ni nomero ijana akarongo gahiritse ijana na 88 ryo ku wa 2025 z'ukwezi k'umunani mu 2014 rugena urwego rw'abashingwa kirundi academy rundi amategeko ariho nibyo mugabo ubwo rwego ntirurajya mu ngiro kubera yuko ntirurakora kubera yuko amategeko aherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ntarashingwa n'abarubwize rero kuko ayo mategeko niyo yari kubashinga ingene abarubwize batorwa ntarajyaho nico gituma tukirindiriye yuko ubwo rwego rushigwaho.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone dufise Ndayizeye, uratwumva? Irindi zina ho muri?
Ofisi
kibazo icanke icyumviro?
Yego. Yego, ninga mu rundi kirabye kumbine gifashe kurimi rwacu. Garaniza naneza yuko ururimi rwacu urimo uragenda ariko ingene nanizanye n'ukungene ugaruka guhurutura usanga ikicika ikirundi cyacu kavuke usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikorayi gusanga byose benywe arayizanga cyane usanga abana b'ubu bakuru barazanye ibintu usanga iki ni cyo turakora bayinjira mu ndimi dini batangiye kwiyongera cyane usanga ikirundi cyacu kirimo turakagatwiye kuko kumwe n'ingona iyo ngingo leta yafashe yo gushyiramo ururimi rw'ikirundi ifasha neza na neza ugaruka ukwiye gukunda imigenzo y'ikirundi usanga ugaruka ibikiramo neza na neza igikirundi usanga nibyo tubakora babikorana ubucuti ubwiyo bw'ukumwe n'urundi usanga n'urakini usanga byose abikorana imunizero bivaye n'ukungene ibiyumva mu gihugu cyabo usanga igihugu cyabo baracyumvamo neza cyane.
Murakoze,
nk'ukungene mbona rero byogenda leta yobinyanya neza mu kuzana iyodisiyonere kugira ngo igihe cy'urugoroka rukuru ubu kwitaho igihe ururimi rw'ikirundi kuko neza neza biragaragara nk'iyo myaka iri imbere nk'2023 ibyo usanga neza na neza cyagikoze ururimi rw'ikirundi rwateye agaciro.
Murakoze,
ibyo ni uko leta yobikora amazu mashogera ururimi rw'ikirundi rugateye agaciro. Murakoze cyane,
turabashimira. Murakoze, Tasiye nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Tasiye, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Mugiraneza Tasiye, ndi hano i Kigali mu Rwanda.
Yego, mu ofisi ikibazo cyangwa icyumviro?
Cyari ikibazo.
Yego,
mu by'ukuri nurisibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima, kiri kugenda mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu. None ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa, ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi, babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru? Kwaba ari wenda nabyita kwirata ko bazi izindi ndimi, cyangwa wenda kaba sinzi mbese tubwire impamvu abona bavangavanga indimi, kuko kiri biri mu bintu byatu bizatuma zizima.
murakoze reka mumwishure mumwishure Ferdinand
murakoze uwamagaye bwa mbere yavuze ibyerekeye gukomeza ikirundi arashimika ku kuntu ari ibintu bihambaye nibyo ni ikintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi ni ruri mu karanga k'igihugu ariko turetse ibyo kuvuga ngo na karanga gusa ururimi kandi turarukoresha mu migisho nicyo bituma gukomeza uri kurakomeza ururimi kavukire uri kurakomeza akanovera k'inyigisho kuko bituma abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi bituma kandi akaranga k'igihugu kamananya ari kazima kuko ururimi ni kuvuga umubyeyi aruhaye umwana ni iragi aba amuhaye nicyo gituma rero birakenewe cyane yuko ururimi ruhabwa agaciro kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe birakora ku bantu abantu bakumva abantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro yuko hariho ibintu bimwe bimwe byahora bikorwa mu gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu kirundi reka tubahakarara kamwe uturorero tumwe uri kuraraba hariho umuhinga yitwa umwigisha wa kaminuza yarakoze saa kuri kaminuza y'uburundi mu bufaransa yitwa Claude Frey avuga yuko uravye hari igitabo yasohoye 1994 avuga yuko uravye abavugiki abazi igifaransa ufashe nk'abahejeje abahejeje amashuri yisumbuye ucuronka abantu badashika kuri batatu ku ijana bavuga igifaransa batatu ku ijana gusa mubwo biravye uravye ingene ku mazu mu kuranga amazu ati hakorerwa ikinaka hakorerwa ikinaka kenshi usanga biri mu gifaransa ugasanga umuntu afise akaresitora umuntu afise ahamwera umushatsi ugasanga yavyanditse mu gifaransa usigara wibaza uti none uti bwa bundi bariko barabwira ba bantu batatu ku ijana gusa uti ba bantu 97 ku ijana batazi igifaransa harimo ushobora gusanga harimo nk'abarenga 50 ku ijana atana gatoya k'igifaransa bazi ati bwa bundi bariko ibintu byose nk'ibintu 90 ku ijana byandikwa biranga ibibanza mu Burundi uti bwa bundi byakabaye abantu batabitegera ukatubone yuko mu nsanzwe rero izindi mvamahanga zifite uruhara runini rurengeye ubwo zatezwa kugira utundi turorero twama tumuga
mugerageze munyaruse
bariko baragira inama y'ukwihweza ingene umusore kanaka n'umwigeme kanaka bazokubaka urwabo nawe mu by'ukuri mu giki cyo kigura ko inama iba mu gifaransa urabona ati ibyo byose rero nibyo bituma igifaransa kitwihubira bigatuma tukivanga kurusha hanyuma nyanyanije n'ikibazo cya kabiri
munyarutse tubandanye ikiganiro munyarutse
ikintu cya mbere ni ukwishima n'ibyo kuko burya ururimi rwose rurafite ukuntu rufatwa mu gihugu ugasanga bagira bati ururimi kanaka n'ururimi rw'abateye imbere ururimi kanaka n'ubwo abantu batagira imbere gutyo n'ibindi kuva rero ku bazungu twarigijwe yuko igifaransa ururimi rw'abantu bahambaye bateye imbere bize bisuku bigaca bituma rero umuntu agerageza gufata kuvuga igifaransa n'ahato bakizi kugira ngo ajye mu gitigiri cy'abantu b'isuku abantu bateye imbere kandi atari ibyo mu bisanzwe kuko igifaransa si ururimi ruca rugukura mu bandi nibyo mu bisanzwe rero ururimi rw'igifaransa nibwo abize
reka tubandanye
nibyo byatumye rufatwa uko icyo rero ni kimwe kwishima birashobora gutuma abantu bavanga indimi ariko kandi ikindi tutakwirengagiza ni uko ni kimwe navuga cy'uko urugero tuvuga ko indi mimba mahanga kwerezo twigiramo kwerari ibitabo dusoma biri mu ndi mimba mahanga kubera amarebeke dukurikirana mu ndi mimba mahanga n'indi n'indi bituma duhura cyane n'izo ndimi.
Ego reka tubandanye. Ego
twagivanze tutabizanye kijyanye n'ibyo nuko mu bisata by'ubuhinga mu bisata tekinike usanga atama amajambo turafite mu ndi mimba mahanga mugabo mu kirundi nta yahari
reka tubandanye
rurimi bitarabigira neza.
Yego.
Usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga.
Yego, murakoze. Reka turafise n'umuntu aduhamagaye ari muri Uganda. Izina nitware nimenye mwitwa nde?
Nitwa Bareke bavuge Erumenegiride.
Uri hehe muri Uganda?
Ndaha mu Buganda.
Yego, mufise ikibazo canke icyumviro?
Mfise akabazo.
Yego, mubaze.
Ndamukirize umutumire.
Arabumva?
Cyakabazo nari mfise none babona yuko izo ndimi zinjiye mu Kirundi babona yuko bazozigira gute kugira bazibanemwo ku buryo Abarundi tuzoshobora kuvuga ururimi rumwe rw'Ikirundi gute babona bizokoroha bizokunda.
Murakoze, reka abishure mu mwishure.
Urakoze, ibyo birakunda rwose kuko mu bisanzwe icyo si ikintu twitangije n'Abafaransa n'Abongereza n'abandi ntibavuga ururimi rumwe gusa muri iki gihe cy'ubusabane bw'amakungu kandi bashaka kuva kera abanyaburaya bo barabimenyereye wasanga iruhande y'urwo rurimi rwabo kavukire bazi izindi ndimi zibahuza n'amakungu. Ibyo rero ni ukuvuga mu bisanzwe biraba n'ahandi. Icyo umuntu agira ni ukugerageza kugumya akanovera mu rurimi kavukire mugabo atibagiye izindi ndimi. Ibyo ntawo avuga ngo ikirundi cyonyine cyo dukwira. Eka namba.
Murakoze. Cedric, uratwumva?
Yego, ndavuga cyane munyamakuru.
Muhamagaye muri he?
Mbona je ni Kampala, ni mu Buganda.
Yego, ikibazo cy'imviro?
Nego, namukite mutimire.
Arabumva?
Gijo ni kimwe ngomba kuvuga nagomba akakuba cyane kandi ndabasaba. Aho yego, icyo cyumviro ni cyiza cyo ku ikirundi cyo guha akanovera ururimi rwacu kavukire ariko rero nkaba mfite amakenga cyangwa akabazo nagomba kumwibariza nkavuga nti jyana amaze kujya mu bihugu bitari Kenya iyo ugiye mu bihugu atari icyo wawe ugerageza kwikonforoma ugerageza kuvuga ururimi rw'abantu aho basanze ariko twe n'abaciwe i Burundi ari ukuntu abanyamahanga baje baza bivugira indimi z'iwabo ikirundi ame akareka kukivuga cyangwa iki sindi kuba kibagora cyane aho usanga umunyamahanga habaye imyaka n'imyaka usanga ikirundi afashe yigeze yiga ntabwo ni rero abarundi tugomba rwose guhindura ingendo ururimi rwacu tukabaka no vera n'abo bantu tukaraba n'abo bantu bavuye hanze cyangwa abandi bantu bakagerageza gushyikira ku rugero rw'iwacu bakina na tabakiga urwo rurimi rwacu.
Murakoze. Aho muhavuga iki Professor Ferdinand?
Aho icyo tuvuga ni uko ibyo avuze turabibona kandi abanyamahanga baraza bakavuga indimi zabo mugabo wose mu bisanzwe niko biri nta muntu aca yiga ururimi rwaho ashyitse ubwo nyene kandi ntaca yihanaguramo ururimi kavukire rw'iwe kanamba gusa icyo navuga mu Burundi naho nyine hari abantu bahora biga ikirundi hariho nko mu nyubakwa yahoze mu nyubakwa igejwe kwigisha gukwiza imico y'Abafaransa washaka mbere nabo nyene barigisha ikirundi mugabo washaka aho urumva ko hari n'akagorane kuko nk'ubu umuntu ariko aravuga ati ishaka kwiga ikirundi ati no ni hehe bigisha ikirundi agacaba bamubwira bati muri institut francais niho bakigisha urumva ko ari ingorane twebwe twamatu gerageza kuraba inyene twatunganya inyene twatunganya inyigisho z'ikirundi ku banyamahanga tugasanga mu byukuri ntutu ntiturashika ku rwego rushimishije kuko ahandi kuko bisaba uburyo murabona ko iruhande y'ibitabo usanga umuntu yotegekanya udukasete biba byiza ibyo ugasanga nabyo nyene biri mu bitegezwa kugirwa mu runini twabigize murumva ko ibyo byose ni byo gukorwa rero mu ncamake nicyo nacyo nyene ni ikintu cyo kwihweza kandi ni ikintu cyo gushyiramo uburyo abantu bose bifuza kwiga ikirundi bakakiga kandi hoho kubera yuko urumva ko natwe dufite ingorane kuko usanga byinshi bimwe bimwe byatezwa kuba biri mu kirundi biri mu gifaransa urumva ko rimwe rimwe biratugora gutanga icyo tudafite ni ya ngorane ariko ndavuga ibintu bibonetse mu kirundi no kwigisha ikirundi tuzoheza abanyamahanga tugeza twumve ko bikenewe tubishyira mu buryo n'umwete
murakoze Habimana uratwumva
ndawumva
irindi zina huri
Habimana Hermenegilde
uri he
ndinga muri Malawi
yego mufise ikibazo uzocanga icyumviro mushikiriza
ni nyicyumviro ariko nagira ngaruke ku kibazo cyo kuvuga ikirundi twe ahantu twononekariye sinzi ko byavuye ku badukoronije urabona igifaransa cyaratwinjiranye cyane gushikaho no mu mashuri ugasanga isaha imwe ni y'ikirundi igifaransa nacyo gifise amasaha angahe arenga atatu ku munsi ukibaza ati none igifaransa rumva ni twe twagihaye agaciro naho ikirundi cyo kwibagiranwa aho umuntu arabitahura ugasanga mu karere umutegetsi runaka ariko aratanga ijambo ku cyangwa ikiganiro kiriho cyumvirwa n'abanyagihugu ariko avuga amajambo menshi y'igifaransa none wumva ikirundi ngaho cyoreka guta agaciro gute ikindi rero nubaza ndibaza icyokorwa kugira ikirundi cyongere kugira akanovera mu gihe usanga hariho n'amajambo udashobora kuronka mu kirundi neza neza uvuga ati iri jambo ryituku nuku nuku ugasanga n'umunyokuru cyangwa umutamatizi w'igifaransa iryo jambo arize mu gifaransa ubona byogenda gute ntabwo baba byibutse igihe cyararenganye
murakoze arabajije ko icokorwa kugira ikirundi gisubire kugira akanovera nashaka no kucanza kuri uwo mugambi mufise gushiraho iyo dictionnaire ka zinduzi wabugeze he mumbanze mwishure Habimana
ayo igihozo yavuze cyerekeye ikibanza cy'igifaransa icyo twakivuze twavuze yuko mu byukuri gifite ikibanza twavuga ko ari kinini cyane hanyuma ku kibazo abagije cyerekeye havuze yuko kumure tubyibutse duteba mu busanzwe burya haraba ingorane hanyuma umuntu akicara akagira ati iyi ngorane ati iyi ni ingorane reka tuyitorere umuti ibyo nibyo kuko mu bisanzwe hariho nk'amajambo ava mu zindi ndimi twari dushobora kuba twararondera amajambo y'ikirundi dukoresha mugabo mu gihe urwo rwego rw'abacura amajambo y'ubuhinga ataruhari urumva ko bica bishoboka mu bisanzwe ubu rero ni ukuvuga yuko dushobora kumbure tuzo kwikubita agashi nk'uko wumva abantu batanguye kubona ko bikwiye yuko urwego nk'urwo rujyaho hanyuma nicyo nari navuze ahantu wavuga n'ikindi igihe nari ko ndavuga ibyo kwigisha ikirundi abanyamahanga mu bisanzwe hariho ikigo cyigisha indimi muri mishure kaminuza y'i Burundi CERAB Centre d'Etudes de Langue au Burundi muri no kuva mu mwaka uheze icyo kigo kirafise umugambi wo kwigisha indimi atari kare mu bisanzwe cyari ikigo cyita ku gifaransa gusa mugubu cyifuza kwigisha indimi nyinshi nk'ubu ikidagi kirigishwa biciye muri icyo kigo turifuza yuko hojyamo n'ikirundi n'icyongereza n'izindi ndimi bishobotse aho mvuga kubera yuko nzi umugambi w'icyo kigo uko kiri no muri kaminuza hanyuma kubyerekeye rero umugambi wa kazinduzi mu byanze umugambi wa kazinduzi ni wa kera mu mwaka w'1990 hariho umugambi wo gutunganya kazinduzi y'ikirundi. Uwo mugambi wari guhuma imyaka 10 kazinduzi y'ikirundi ikaba yatunganije mu mwaka w'2000 mugabo kuva mu 1993 umugambi wakiyuhagarara. Niho rero mu ishuri kaminuza kuko wari uwo mu ishuri kaminuza nyene hamwe ariko bari bafite ababafasha niho mu ishuri kaminuza mu myaka y'2000 niho bagira bati ko tubona iby'uburyo bigoye reka tube turakora ibyo dushoboye hanyuma ku muri uburyo nidaboneka tuzoheze duce tukora ibizaba bitse kugira ngo kazinduzi itungane. Ubu rero abanyeshuri baheza amashuri nibo baciye baza barakora ku byerekeye kazinduzi mu bisata ibi n'ibi by'ubuzima bw'igihugu cyangwa by'ubuzima muri rusange. Muri hariho rero kazinduzi zishyika nko kuri 20 zimaze gutunganya muri ubwo muri iyo nzira dufate nk'umwe akakora kuri kazinduzi yerekeye uburimi bw'imyumbati, uwundi kazinduzi yerekeye uburimi bw'ibigazi, uwundi kazinduzi yerekeye dufate nk'ubuhinga gutyo kugira ngo tuzoterateranye ibizaba bimaze gukorwa hanyuma duce turaba ibisigaye gukorwa hanyuma kazinduzi rusange ishobore gutunganywa. Mu by'ukuri uburyo bwo gutunganya umugambi wa kazinduzi ntiburaboneka mugabo tubandanya dukora kugira ngo uwo mugambi tuwugize ko vuba. Mugabo icyo mwamenya ni uko kazinduzi nziza iratwara umwanya kuko ni igikorwa gikomeye cyane rwose ariko
murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude uratwumva. Uri he?
Ni Bujumbura mu Kamenge.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego.
Kabishure
Jean-Claude
murakoze mamwishure
aho ku kibazo kiwe igituma usanga amasaha y'igifaransa cyane y'icyongereza aruta y'ikirundi ni kubera yuko tutokwibagira ko abanyeshuri biga mu gifaransa kuva mu mwaka wa gatanu bisabwa rero yuko baba bazi igifaransa gikwiye kugira ngo bashobore gutegera inyigisho. Nicyo gituma ayo masaha aba menshi kumbure iyo bituma bitari uko yashoboye kongereza amasaha y'ikirundi ariko nibyo ubiravye ibyigishwa mu kirundi ni byinshi birakenewe mu bitanzwe yuko amasaha yongerezwa ariko tutibagiye yuko kubera yuko ubu tukigisha mu gifaransa atawo kwirengagiza amasaha y'igifaransa. Ibyo ni ukuri twaba turiko turavuga ibitaribyo.
Murakoze. Bonaventure ari ku murongo wa telefone. Bonaventure, irindi zina aho uri?
Bonaventure, Bonaventure.
Uri he?
Ucyara ni Bujumbura.
Ikibazo, icyumviro?
Ni icyumviro.
Yego.
Yego, kuzirikana na kazinduzi y'ikirundi. Musanze, ntabwo mbengo, hari hageze ko amajambo menshi mu Burundi usanga avangatiranye usanga byinshi mu Swahili ugasanga avanga Swahili mu Kirundi ugasanga avanga Igifaransa mu Kirundi ugasanga n'umwana avuka ntashobora kumenya ururimi ariko avuga uko ariko ugasanga ntamenya ngo ni Kiswahili ariko avuga cyangwa ngo ni Kirundi ariko avuga ugasanga ni ibintu byacangatiranye ama ikibazo nacyo ikibazo mfite nuko nashaka kumubaza umuntu niba iyo kazinduzi bazosubira mu Kirundi ari amajambo y'Ikirundi bazosubira mu Kirundi gusa cyane ko azoba ari amajambo y'Ikirundi tutazohamba dusanga bavanga basubiye kuvanga vanze ugasanga mu Kirundi basubiye mu ndimi zose mu Kifaransa n'Igiswahili ubutumwa ngo igihe bari kazinduzi y'Ikirundi nashaka ndabasabe baramutse bagize iyo kazinduzi y'Ikirundi kubagira iyo ikaba y'Ikirundi gusa bagafata amajambo nk'ajya y'Ikirundi ajya yakira usanga abana baruka ubutu batigeze bamenya bakaba ariyo bazigura mu rurimi rutahuriye ajya amajambo ya kera bakaba ariyo basigura mu rurimi rutahuriye maze shaka bavanga ugasanga bategeze n'ibya kera isaha y'Ikirundi n'isaha y'Igifaransa bavanga bayo niyo kibazo cyane ni ikimurakoze
murakoze mamwishure
mu bisanzwe kazinduzi aravuga ati hari hageze twavuga mbere tuti hararengeranye kuko igihugu kimaze haheze imyaka irenga 50 kikukiye ata kazinduzi iratunganywa mu by'ukuri tuba twariyibagiye ikindi navuga ni uko mu bisanzwe kazinduzi ubwoko bwa kazinduzi bukenewe mu Burundi ni bwinshi iruhande y'iyo kazinduzi y'Ikirundi mu Kirundi ariyo umuntu yoshira imbere hari na kazinduzi y'Ikirundi n'Igifaransa hamwe n'Igifaransa mu Kirundi y'Icyongereza n'Igifaransa ni bambe y'Icyongereza n'Ikirundi n'Ikirundi n'Icyongereza n'Igiswahili n'Ikirundi hamwe n'Ikirundi n'Igiswahili aho hose rero ibyo byose nibikenewe bikenewe gutunganywa ariko kuri iyo kazinduzi avuga y'Ikirundi aha mu by'ukuri birafite ukuntu bikorwa mu buhinga nta babinonosoye bugira kazinduzi wasanga irimwo urudavagi ni kazinduzi bitunganijwe neza barafite urugero mubusobanya kazinduzi barafite urugero bafatira ko ushobora kugira washaka kazinduzi igenewe abana bo mu mashure mato mato aho harimo amajambo udashiramo amajambo akaze cyane rwose amajambo umuntu amenya mu rurimi amaze gushika amaze gukura hari rero na kazinduzi usanga ari ya rusangi y'abantu bose ni ukuvuga mu buhinga birafite ukuntu bitunganywa kubera yuko byizwe bihweje bafatira ku kuntu baba babonye ingorane ziri mu itunganya rya kazinduzi aho mu buhinga ni umuremesha yuko bifise ukuntu bigenda
yego tubandanye ku mirongo ya telefone dufise nitonde uratwumva
yego ndabumva
irindi zina urihe
ni nitonde orike nkaba ndi Bujumbura mu Carama
mufise ikibazo icimvire mushikiriza
cari kibazo
yego
ndafise impungenge kuri ibyo bintu bya kazinduzi kuko ngerageje nko kuraba aho mperereye cyangwa aho nagiye nshusaga kenshi abarundi batitaho n'izi kazinduzi zisanzwe zihari z'Igifaransa cyangwa z'Icyongereza kuko ngerageje kuraba abarundi n'abantu badakunda gusoma igitabo nkaca nyumvira ati none bazohava basoma izo kazinduzi
nico kibazo
ikibazo cya kabiri nacyo nashaka kubaza uwo mutumira ati mbe ntako bobanza gukundisha n'urwaruka w'iki gihe ikiri nk'icyo Kirundi kuko ugerageje kuraba nko ngaha i Bujumbura twegereye urashobora gusanga muri karitsiye abantu babamwo ugasanga ikiri nk'icyo Kirundi ni igihivugwa ni igiswahili washika ku ishure nko ku universite nyigaho kumva abantu bayaga igifaransa gusa ikirundi baracibagiye ntako babanza gukundisha urwaruka n'abandi tarwaruka gukunda ikirimi cy'ikirundi rya ntibahurumbire izindi ndimi
murakoze mu mwishure
icyo kibazo abagize izo ayo makenga afise yuko iyo kazinduzi bazoyisoma nibyo mu Burundi abantu ntibasoma cyane mugabo yoboneka uyikeneye akayisoma ibyo byose uyikeneye urayirondera kandi urayisoma
nuko tubibona n'izo kazinduzi iyo bikenewe yuko bazikoresha barazikoresha. Iyo umwigisha abwiye abanyeshuri ati inkeneye ko mubikora muri kazinduzi barabikoresha, cyangwa umuntu ariko arakora igikorwa akaba akeneye kazinduzi y'icyongereza cyiza cyangwa igifaransa cyiza arayikoresha. Icyo ni kimwe. Hanyuma icyerekeye kubanza gukundisha urwaruka ikirundi, mu bisanzwe ntawavuga ngo abarundi ngo barataye ikirundi ngo barahebye. Ubiravye ikirundi hariho abagikunda washaka mbere, ubiravye nko mu manza z'ubugeni iyo hageze yuko batamba ingambo z'ikirundi, ubu abantu barabikunda. Hanyuma ikindi nuko nk'iyo abantu wumvira igihe umuntu ariko aravuga ikirundi neza, avuga amajambo atomo yameze neza amazina, abantu barumviriza ukabona yuko baryohewe. Ukabona ko baryohewe kuko bategera washaka mbere kumbure z'igifaransa, nabyo ugasanga ntibabyotame washaka naho abantu bagikinisha nk'ivyese wasanga kenshi ivyese vy'ikirundi bihurumbirwa cane kurusha ivyese vy'igifaransa, ukabona yuko ari kubera yuko babitegera neza kurusha. Rero nivyo hari aho usanga hariho ingorane abarundi bakavuga ikirundi neza mu makaraka mwamwe y'Ubujumbura, ariko naho nyene iyo bageze ko gikoresha bagikoresha baragikoresha. Iyo umuntu uwo muntu agira ati ngiye ahantu ati ntazi yuko ntavuga ikirundi batazakunyumva, arakivuga kuko mu bisanzwe ururimi bivana n'icyo urukoresha, nicyo gituma ugwitaho. Aho ni ku rwego rw'umuntu cyanjye ku rwego rw'abantu ku rwego rw'igihugu gutyo. Rero ibyo nibyo birakenewe kandi biragirwa, ariko mu by'ukuri abarundi bakunda ikirundi bariho batari bake, kandi muri rusange twavuga yuko abarundi bakunda ikirundi.
Murakoze. Silvestre, uratwumva?
Ndavumva gose kabisa, ndi ku murongo.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Jewe Emma. Ikigano cyanjye ni gose. Ire cyanjye hoye akaranga kiwacu. Akaranga kiwacu ni ukaranga barundi. Ibira ngo izo mvugo zo mu mahanga zizorusha akaranga kiwacu. Abana b'iwacu bakwiye gutungwa na akaranga kiwacu. Ndi mu mahanga ubu ndi muri Tanzania, ndi kwaza ku mupaka wa Tanzania ninjira Tanzania kugira ngo ndabe ngiye no kwinjira mu Burundi wacu. None rero denashimisha ikiganiro cyane akaranga k'iwacu na kambiri ni ngombwa tuyaje kirundi. Abana b'iwacu tubigisha akaranga k'iwacu kuko izo mvugo z'abazungu none kwita yego nicyo ziradufasha bidufasha iyo tugiye nka wewe wibereye muri Amerika rwaragufashije, ariko twebwe natwe iwacu dukwiye akaranga k'Iburundi n'abana b'iwacu bakamenya akaranga k'Iburundi. Uko avuge amazina kwivuga amazina nanjye ndi umwivuzi w'amazina, ndavuga amazina y'iradiyo yacu, iradiyo yacu Radio Amerika ihuza batatanye ikongera ikabahuza bakongera kumvikana kandi baraburanye. Navuze nti mbaze umutimbaze umugongo sinotera ubusa kirazira ye munyana wa Ngoma. Ngoma rero ni Radio Amerika, niduhuza ni Radio Ngoma, niduhuza tukishyira ku ndava tukaganira n'abo twaburanye n'abatatwibuka bakongera kutubona. Biragahoraho Radio Amerika biragasasara ku isi yose. Abatayikunda bakura ibyo byiyumvire mu mutwe, bashime Radio Amerika ihuza abatatanye bakongera gusubiza hamwe. Ndahekeje.
Murakoze cyane, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Bakunzi y'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanze mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku mugambi wo gushiraho kazinduzi bita dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa, ariko iyi ni kazinduzi y'ururimi rw'Ikirundi ikarusigura no mu Kirundi. Aho turi kumwe n'umutumire wacu Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ivyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri kaminuza y'u Burundi. Tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye. Dufise Mugisha. Mugisha, uratwumva?
Umva neza cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Mugisha Jire, ndi Kicukiro Kigali mu Rwanda.
Ufise kibazo icyumviro shikirizwa?
Ni cyumviro ho natangaga agatererano ko indimi z'Ikirundi n'Ikinyarwanda dukwiriye kuzibungabunga, cyane ko n'Ikinyarwanda dufitemo ibibazo by'uko twinjijemo indimi z'amahanga bigatuma ururimi rwacu rugenda ruta umwimerere.
Ndabumva?
Navugaga. Halo.
Ndabumva mubandanye?
Nagatererano navugaga yuko ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda bifite ibibazo by'uko hari indimi z'amakungu cyane cyane zinjiramo. Abanumva rero agatererano kanjye ari uko abategetsi bacu aba Burundi no mu Rwanda bashyiraho izo nkoranyamagambo zikadufasha twe nk'urubyiruko kumenya ururimi rwacu. Niyo twamenya indimi mpuzamahanga ari kumenya indimi zacu gakondo, kuko kumva rero nabo bagakwiye kwigana uburundi bagashyiraho nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda bikinjizwa.
Umurongo wawe umeze nabi, ariko twumvise icyumviro, turagushimiye. Yari Mugisha. Dufise kandi Abdul, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina huri?
Nitwa Nisabwa Abdul Seyifu, ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, agasatire ka Nyamugari.
Ikibazo icyumviro?
Inyunganizi nashakaga gutanga ni byo koko ururimi ni rwo bukungu bw'igihugu mbere na mbere, ari Ikirundi ari Ikinyarwanda, twese turi abavandimwe tujya kuvuga ururimi rumwe, ni nabyo bikwiye kuturanga twe nk'abavandimwe mbere na mbere. Nudaha agaciro ururimi rw'igihugu cyawe, nta wundi uzava hanze kuza kuguha agaciro k'urwo rurimi. So nagira ngo ngaruke ku bintu bijyanye n'integanyanyigisho. Urasanga integanya inyigisho z'Ikinyarwanda ntago abana bazibona nk'uko bikwiye. Sinzi ikibazo, sinzi impamvu ibitera. Ikindi ndagaruka nko ku bantu batanga interview, ntago ibi byonyine biri mu rubyiruko, dore ko urubyiruko rw'ikigihe narwo dusigaye tururenganya, ahubwo n'aba bantu bakomeye arajya gutanga interview runaka, tuvuga ari nk'umuminisitiri uri gutanga ubusobanuro bw'ikiganiro runaka asobanurira abaturage, ukumva azanyemo za ndimi z'amahanga kandi ari Ikinyarwanda bari kuvuga. So ibyo ntabwo ari byo, nta nubwo tukibikeneye. Nimba ari Ikinyarwanda bamubajije, najya asobanurira abaturage mu Kinyarwanda, kuko nta kuntu uzafata wa muturage we kiriya mu cyaro ngo nurangize umuzaniremo indimi z'amahanga, of course ntago azaba yumvishe icyo wamusobanuriye. Kandi muri kwa gusobanura niho tuba duteze ibisobanuro twe runaka, kandi ibisubizo tukaba tubigenderaho. Nta kuntu niba hatagize igikorwa, ndabona rwose ururimi rugiye gukendera, nta kundi tunabivuga.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Uwo mugambi wo gushyiraho kazinduzi, ni ikihe mubona uwo mugambi niwashyirwa mu bikorwa, nk'uko mwabivuze ko ubuhinga buriho habuze uburyo niyo ubwo buryo bwaboneka igashirwaho niki izofasha kubijanye n'ikirundi
icyo uwo mugambo uzofasha no kubera yuko iyo kazinduzi ibonetse nomenyesha abarundi bariko baratwumviriza yuko mu kirundi tuvuga kazinduzi abanyarwanda bakavuga inkoranyamagambo mu bisanzwe no kubera amajambo ya vuba ajyanye n'ibya none ni nyine ariko ndavuga gucura amajambo ajyanye n'ibisata by'ubuzima bwa none aho rero icyo uwo mugambi uzofasha ni uko ubwa mbere akaranga ku Burundi kazoba umuntu azoba afite aho ashobora kukamenyera kuko umuntu ashobora kuvuga ijambo ugasanga ntajya wumvise ari umuntu atari gufate nk'uri kurumviriza radiyo ugasanga umuntu akoresha ijambo nk'umukurambere akoresha ijambo ry'ikirundi ntiwutazi kuko uri wa vuba cyangwa mu gisata wa utazi ugasanga ntumenye icyo risigura mu icyo gihe uzoca wikubita muri kazinduzi uca umenye isiguro hanyuma umukurikire atangorane ni ukuvuga rero kubera yuko nk'uko hariho ububivuze ururimi mu bisanzwe nakaranga twabivuze kandi hari uwabi usubiye kubishimika ko rero nakaranga k'Uburundi kazoba kari ahantu tumenye neza yuko kumure n'ijambo ryo barikoreshwa ryoba ryakoreshwa mu 1950 dufate kumbura uburyo gikoreshwa umuntu wo mu 2008 azoba ashobora kurimenya agategera insiguro nk'ubu dufate hari ibitabo bishobora kuba byanditswe mu myaka y'1950 uzosanga rero mu gihe mu 2008 uwo bisoma wosanga harimo ibyo adategera kubera yuko ayo majambo yamaze kuvaho muri icyo gihe kazinduzi iriho azosha yikubitamo ace agira ati iri jambo icyo guriho n'ibi icyo ni kimwe hanyuma ikindi ni mu byerekeye inyigisho amajambo azoba avize insiguro itomo azoba yose azoba yaranguwe mu buryo butomoye hanyuma gutyo umunyeshuri agashobora kumenya aho akura insiguro y'ijambo atategereye hanyuma ni ukuvuga n'ururimi ruca rumera nk'ururushiriza kubaho ururimi rusange kuko abantu amajambo bahuriye ko yose aba yashyizwe ahantu bigatuma rero ariba dufate isoko ivomero ry'abantu bose aho umuntu agira ati ngiye kuvoma hahandi insiguro yayindi uwahanaka akavuga ati insiguro yasomye muri kazinduzi yateguwe n'abahinga n'iyi n'uwahanaka akagira ati n'iyi n'uwahanaka ati n'iyi bose rikaba insiguro bayihuriye ko bose kandi bazi neza yuko yakomotse mu matohoza yagizwe kuko mu bisanzwe abigisha ba kaminuza n'abandi bahinga ntibazogira ibyo bakuye mu mutwe bazokwandika ibyo batohoje babaza abakurambere cyangwa abakora mu bitata kanaka bati iri jambo mukoresha risigura iki hanyuma rero bakabasigurira gutyo rero bakabagira bati twarikuye nyaho
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Severin uratwumva irindi zina ahuri ikibazo cy'imvira umunyarutse
ejeko ni itanga Febre ndi mwaro ku Burundi mu ntara ya Ngozi
ikibazo icyimvira
gena cyaje kubaza ikibazo
yego umunyarutse
ne mugihe numvise ko hari umugambi wo kureba igikenere ikirundi abatubona yuko hari amajambo amwamwe ikirundi gikenye none bizobohera kugira ayo majambo baronke isiguro akarorero ibase turabona ino tuvuga ngo ibase none ibase baduyisigira gute kandi tuvuga ko amajambo ikirundi yamwa mwaka ngo isankore ku gifaransa cyangwa igiswahili ikindi cyatogeye kabiri none mu gihe tubona ino nko mashuri bihutira gukoresha amadigisiyoneri y'ikirundi n'igifaransa n'icyongereza none iyo digisiyoneri y'ikirundi abantu baduyihurumbira nk'uko tubona bakoresha digisiyoneri y'igifaransa
murakoze yego mamwishure muri make cyane
imigambi ya kazinduzi imigambi izoherera kuri kazinduzi y'ikirundi mu kirundi gusa n'izo kazinduzi navuze z'igifaransa mu cyongereza z'ikirundi n'icyongereza cyane z'igiswahili n'ikirundi nazo nyine zirakenewe ni ukuvuga yuko byose birakenewe mu cyamake. Hanyuma ayo majambo y'ubuhinga mu bisanzwe ayo ni kubitandukanya kandi nakoze kuba icyo kibazo, kuko hariho amajambo asanzwe y'ikirundi cy'abarundi, hakaba n'amajambo yakoreshwa amajambo y'ubuhinga. Ayo majambo y'ubuhinga akorwa n'inzego, acugwa n'inzego zikoranye, bakagira bati kwijyambira imiri twakoresha iri miri, ni ukuvuga nk'ibijyanye ibijyanye n'ubuhinga bwa none. Kubera yuko mu bisanzwe umuzamu wa kera nta jambo rya informatike yari azi, aho rero abahinga babizi abatohoza ndimi barakorana bakagira bati twumva iri jambo ryo gukoreshwa mu gusigura informatike, mu gusigura internet. Murabona ko nk'iki jambo rya internet dusanzwe dukoresha kandi abantu bakoresha cyane, ibyo ni ukuvuga ryashyizwe muri ubwo buryo.
Ego dufise kandi Dionise uratwumva?
Ego ndabumva.
Erindi zina huri kibazo icyumviro nyarutse cyane umwanya ugiye kurangira?
Erindi zina nkadusaba Imana Dionise.
Uri he?
Ndi mu Rwanda. Ni mu Rwanda.
Ego ufise ikibazo icyumviro nyarutse cyane?
Ni icyumviro mbanze no gushima abahinga biyumviriye kushyiraho akazinduzi y'ururimi. Ni icyumviro bakoze neza, kuko ururimi rw'ikirundi gogo rwazukiri hagufi, kuko nk'uko mwabigarutse ko cyane indimi nyinshi zigiye zizimangana, aho umuntu amaze kwica hesi asanga bitameze neza, ariko ikirundi bizari bikigendeka nubwo hatabuzemo agahaze. Ariko icyifuzo cyanje ni uko bogenda bakabisigurira abantu bose bakitaho ikirundi, na cyane cyane ko baba babonye icyo gitabo gishobora kubafasha nka kurya Igifaransa, hariho kazinduzi zacu dictionnaire n'Icyongereza. Ibyo bitabo akaba ari byo zafasha twiga abanyeshuri bose bisunga. Rero iyo kazinduzi icyo nasaba ni uko abantu boyitaho bakazoyikoresha cyane, n'amajambo atari bwamenyekane bakazobona isiguro yayo. Murakoze
cyane, turabashimiye. Imbere ko turangiza arakabazo nagomba ndababaze, muravuze ko uwo mugambi uriho habuze uburyo buhinga buriho, mwashobora gutanga nk'abatumviriza mukavuga ati muri iki kiringo twibaza ko tuzaba twahishyitse ko?
Icyo kibazo kiragoye kuko bisaba umwanya ubwa mbere, kuko naho uburyo bwaboneka nk'ubu bubonetse ntawovuga ko kubwo kazinduzi nziza y'ikirundi ngo yoshobora kuboneka imbere y'imyaka itanu. Ibyo biragoye, ni ukuvuga rero yuko ngira ngo mfatiye ngawe muca mwumva inyene byogenda uko uburyo buzabonetse. Niko umuntu azoca agira ati ubu turashobora gutegekanya yuko mu mwaka uyu n'uyu kazinduzi yoba yasohotse.
Muri make cyane hasigaye akanya gato, hariho ibihugu bimwe no mu Rwanda baheruka gushiraho programme ku rwego rwa maîtrise y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu Burundi mwoba mutegekanya gushiraho programme nk'iyo muri make?
Mu Burundi naho nyene umugambi ku basanzwe bigisha ikirundi uriho, kuko bagira bati nk'uko hasanzwe higisha n'izindi ndimi n'ikirundi cyonono tugwa ku buryo buhanitse. Naho nyene mu by'ukuri umugambi uriho, kumbure n'ibyamara gutunganywa neza bigaca mu nzego zemeza amaprograme mashasha, kumbure bizoshoboka, kuko mu by'ukuri icyo cyiyumviro kiriho kigishasha.
Yego, murakoze cyane. Yari umutumire wacu Professor Ferdinand Mbera Mihigo, yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afurika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri Kaminuza y'u Burundi. Tubakora tuvuga ku mugambi bariko bategura gushiraho kazinduzi dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo kazinduzi kazaba ari mu Kirundi, isigura n'amajambo mu Kirundi. Dushimire rero mwemwe mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro. Abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro, namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero. Mugire ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira